Iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ubu ni wa mwanya ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri sanga mwumva imisi yose saa 10 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Mwiriwe nshuti mwese muteze amatwi radio ijwi rya Amerika, ni Oriane Tangishaka muri kumwe muri studio Indwi. Inyuma yaho umugwi nyabutatu ugizwe na leta ya Tanzania, leta y'u Burundi n'ishirahamwe ibiro by'ishirahamwe mpuzamakungu onivyitaho impunzi wumvikanye kandi ugatangura gutahukana impunzi z'abarundi zivyipfuza ku itariki indwi z'ukwezi kw'icenda. Ukwezi kurarangiye, igice kingana n'abantu 600,000 bategekanijwe kuba bashikanywe mu ngo zabo mu ndwi zibiri, bitegekanijwe kuba byakozwe ku itariki 31 z'uku kwezi kwa 10. Ivyo bikogwa byo babiriko bigenda gute nkuko byategekanijwe mu kibano abarundi batahukanywe? Ubuzima bwifashe gute? Mbega umutekano w'abarundi basigaye mu makambi muri Tanzania wifashe gute mu gihe havugwa ko hariko haratogwayo ibigwanisho? Umutekano wabo wifashe gute? Ni bimwe mu bibazo tugiye kwihweza mu kiganiro muri sanga cuno musi. Kaze mwese mushikirize ibibazo n'ivyumviro.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nkuko twabibabwiye, ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mwumva imisi yose muri studio Indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Inyuma yaho umugwi nyabutatu ugizwe na leta ya Tanzania, leta y'u Burundi n'ibiro by'ishirahamwe mpuzamakungu onivyitaho impunzi HCR wumvikanye kandi utanguriye gutahukana impunzi z'abarundi za mbere kuva ku itariki indwi z'ukwezi kw'icenda. Ukwezi kurarangiye. Aho ni mu gihe umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu muri Tanzania yari yabishikirije ibinyamakuru vya Tanzania yuko yibutsa ko izo mpunzi z'abarundi ziriko zitaba akamu katewe zatewe n'umukuru w'igihugu cabo. Aho ni nyuma yaho kandi uwo mugwi nyabutatu ushikirije ku igice ca mbere c'abarundi bashika ku 12,000 bazoba batahukanywe mu mpera z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka w'2017. Igice cabo kingana n'abantu 600,000 bategekanijwe kuba bashikanywe mu ngo zabo mu ndwi zibiri. Kuri aho hazoba ari ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10. Ivyo bikogwa rero byo bariko bigenda gute? Byo bariko bigenda nkuko byategekanijwe? Mbega umutekano w'abarundi basigaye mu makambi muri Tanzania wifashe gute? Aho ni mu gihe havugwa ko hari ibigwanisho biheruka gufatwayo. Nivyo tugiye kwihweza mu kiganiro muri sanga muri kano kanya. Twatumiye Terence Ntahiraja, umuyobozi mwishikira mu bushikiranganje bujejwe intwaro hagati mu gihugu no gukundisha igihugu. Tubaha ikaze rero mwese mushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro mu kiganiro cy'uyu munsi. Tubibutse nimero yacu mushobora kutwakura ko tukabahamagara ni 1-202-441-3-1. Ndasubiramwo, nimero mushobora kuduhamagara ko ni 1-202-441-3-1. Reka twakire umutumire wacu rero tuje mu kiganiro twikihweza uko ubuzima bw'impunzi z'abarundi bwifashe muri kino gihe. Mushenye Ntahiraja Terence, turabahaye ikaze mu kiganiro muri sanga.
ego ndabaramukije nitwa ntahiraza Clarence abandi munganije umushikiranganje ihagati mu gihugu z'ukundi gihugu abandi n'ubuvugizi ubwo bushikiranganje ndabukije mese kuri Amerika eka nkije n'abantu bose ariko twumviriza haba mu bundi cyane ku isi yose.
Murakoze cyane gose gufata kano kanya ko kugira ngo mudufashe kwihweza uko ubuzima bw'abarundi bari barahunze igihugu bwifashe muri kino gihe abariko baratahuka. Ku itariki indwi z'ukwezi kw'icenda aho impunzi zitari nke zava mu ikambi y'Induta mu karere ka Kibondo intara ya Kigoma basavye gutahukanwa ku bushake bwabo, ijwi rya Amerika niho ryari riri aho babakira ku butaka bw'u Burundi. Mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana niho yarari, reka dutega amatwi inkuru yaduteguriye ico gihe.
Ibimwumva bihinda n'ibiduga byari bizanye abarundi bangana amajana 31 bari bahungiye mu ikambi y'Induta mu gihugu cya Tanzania ku mupaka w'u Burundi na Tanzania yitwa Imabamba muri district ya Kibondo intara ya Kigoma. Intumwa za leta y'u Burundi n'abakozi bishiramwe gita y'impunzi hase bari bagiye kubategera mu kururuka ibiduga. Abo barundi barangwa na kamwemwe Emmanuel Maganga umukuru w'intara ya Kigoma mu gihugu cha Tanzania yari aherekeje abarundi yatubwiye intumbero y'ico gikogwa.
Zoezi la kukabidhi
igikogwa cyo gutahura abarundi bavyishakiye kiratanguye. Nashikirije icegera c'umushikiranganje w'intara yo hagati y'u Burundi igitigiri cy'abangana amajana 31 batashe ico gikogwa kizobandanya gushika mu kwezi kwa 10 aho igice cya mbere kizoba kirangiye 6,607 bazoba batahukanye. Igice cya kabiri kizoca kibandanya ku buryo ukwezi kwa 12 kuzorangira abiyandikishije bose batashe. Bamwe muri abo barundi bahungutse nabo nyine bagize icyo bavuga. Godeliva Ndorere yamuka muri komine ya Gisuru.
Ubuzima bwo mu nkambi ubwa bwari bumeze neza, ndya twaronka nabi nabi nyene twari tumeretse nabi tugize mugaso kuva kandi ngo nishe kidukuyeyo hanini tuvanywe no kugira ngo tuze kubaka igihugu cyacu ku buryo hari amahoro yemwe n'abandi nyuma ariko baravuga ko baroze.
Amosi ya Kizimana mugenzi waramunganira
yewe cyatumye mpitamo gutaha nuko ndabonye mu gihugu amavukiro ari heza kandi atakindi gihugu kiroza kinsumbira igihugu ndavukiyemo. Ndifuza rero kuza gufashanya na bene wacu bemeka igihugu gufashanya mu iterambere ry'igihugu cyacu. Akamo nteye abasigaye inyuma kwifuza mu gihugu cy'amavukiro nabo nyene bari kuba yandikisha kuvuyisha nuroba atibyiyumvamo. Ndize neza niyamara kubona twasohoye akavubu noneho tugasohora salama nabo nyene afite icyizigiro kandi yarifuza cyane kuza kubaka igihugu cy'iwabo. Nta muntu ari mu buhungiro abunezererwa bose bagomba gutaha muri make nkora.
Ndarumariye Maria yivugira ko atazi n'ico yari yarahunze.
Nta kintu njena nagiye munga nabona hari amahoro maze gushikayo mbona n'ubundi numva bagoma hari amahoro. Umwana wanje nari nasizine ni nawe yambwiye mbere ati ni ntutahe. Hanyuma rero niko kwiyumvira ati jewe gushikiyo n'amaguru sinohashika. Turarindira turasenga tuja tubona Imana irabikoze baratuzanye.
Terence Nayiraje umuyobozi mwishikira mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu no gukundisha igihugu niyo yari yaserukiye leta yatubwiye uko abarundi bakigwa n'ico leta igiye kubafasha.
Nyeri Kibero Petero Nkurunziza yafashe ingingo yo gukingira amatungo yabo n'amatongo yabo ari ngaho aho kurima barahafise. Ica kabiri dufashanya n'abashobora muzamakungu HFAO urazi kwitana imbuto hanyuma ishyamba muza kungu hashere irabatekera ibizobatunga mu mezi atatu. Icyo gihe nawe nimvura yatasuye urazi ko tuba twatanguye kwimbura hariho abashika hafi 200 bavaha mu ntara ya Ruyigi na hafi yaho hakaba nabandi bashika 110 bacabarangurura hariya mu kigo cyo mukajaga bandikwe bace batakura mu gisagara cha Bujumbura no mu ntara ya Bujumbura bitarihare ibindi koko bikazobandanya mu nyuma.
Tony Raiza umunyamabanga shingwa bikogwa ajeje ibibazo by'impunzi mu ntara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania yatubwiye ko ibikorwa byo gutahukana impunzi babyifuza kizohora gitunganywa. Itariki 12 za kuno kwezi yatubwiye ko hateganijwe gutaha abangana 500 co kimwe n'itariki 19 kwa 21 za kuno kwezi hadekanywa gutahukanwa 132 na itariki 25 hazotaha 666. Tony Raiza yatubwiye ko ico gikogwa kizobandanya kiruhuko gushika itariki 11 z'ukwa 10 aho igice ca mbere kizoba giheze kubye abarundi 670,000 babisavye bo batashe ico gice kizokwirikirwa n'igice ca kabiri kizorangirana n'uwa 31 Kigarama aho abarundi biyandikije 12,000 bazoba batashe mu ruhigi museruko bw'u Burundi. Fidel Antoine Sabimana, ijwi rya Amerika.
Yarakoze cyane mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana yishikira aho impunzi z'abarundi zari zishikanye ku butaka bw'u Burundi. Nkuko twabye rero umutumire wacu mu kiganiro muri sangacu uyu munsi ni Ntahiraja Terence umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu. Mushika ntahe Ntahiraja, nkuko tuvyumvise hari abarundi barenga 600,000 bategekanye kuba barashikanye mu ngo zabo mu mpera z'uko kwezi, nkuko kuvuga mu ndwi zibiri. Ivyo bikorwa vyifashe gute mu bigejeje he?
Murakoze cyane kubaza icyo kibazo. Nabonye ndabashimiye ko mwasomye kuri Amerika. Imbere yo kwishyura ikibazo cy'amazi nibutse gato yabujya abarundi benshi benshi bamaze gutahuka, n'abatahutse bitahukanye, ndetse batarinze no gufashwa kugira ngo baze kubera bari bakeneye igihugu gutahuka mu gihugu cyabo. Kwenshi basanga barahenze, abandi batwara mu bitaro ibyo mu majambo abiri gusa mu nkundura yo kwishyura, ndetse abariko baratwumviza yuko kuva mu 2016 gushika kwezi kwa 12 z'uwo mwaka hari hamaze gutahuka abantu bangana 100,000 n'abantu 45 batahutse bijyanye atari imfashanyo bariko barasaba. Kuva mu kwezi kwa mbere 2017 kugeza ku kwezi kwa 15 kwezi k'umunani mwaka 2011 turimo, naho hatahutse bangana 338 n'abantu 31 abo bose hamwe n'abantu bita mu Gifaransa bahapatiye spontane, no kuvuga baje bitahukanye batarinze gufashwa, bose bakaba bangana 1,308 n'abantu 56. Ngombere ni cyo kibazo cawe uti ya na 3 yarakora hari abaye kiranga bityo gutegura utubwire ibintu gutyo ko mwatubabije. Ego aho rero nagira nsibwe ko twumvise yuko twatangije ko nko kugira ibyo ntwari Sabimana yize kuri bashikiriza hari kugeshezwa
bindi
ku cyenda umwaka niho twabakira. Nagira nayo cyo kuza igendekerezo gushika ku igendekerezo ya 12 ku kwezi twata nguye hamaze kubona bitakomba no kuvuga ibyende no kuvuga amatu ingere zo kujyana na twagiye tujyana twakira bene wacu gishika 14 ni kuvuga inshuro 14 tumaze kwakira bene wacu ariko barahunguka abaherutse baje ku 12 bica twibuka umunsi mukuru wahariwe kwibuka incungu yo kwibukira mu Burundi ibyo bikorwa gashore gishika rero aho gusa hamaze kuza abarundi bangana 300,820 bari mu miryango ingana 1,300,000.
No kuvuga ko hasigaye indwi zibiri
neza n'ubirabandanya, no kuvuga ko kwakira bene wacu tuko tubirabandanya,
no kuvuga ko ibindi 300,000 mutegekanye kuba mu ndwi zibiri mwabatahukanye nabo nyene.
Yego cyane, no kuvuga yuko ihangiro nuko dushoka igereke rya 31 gitugutugwa umwaka nyene ku kwezi nyene gutegeka kwakira abashiki 300,000 kugira ngo ryahangire turishiho kandi birashoboka. N'ubu ndababwira harategekanijwe ku magenekezo ya 17 14 33 aho hose hageze abantu barenga 500,000. Urumva yuko ibyo biharuro imana yabashije dushobora kuzabishikana nkuko twari twabiteguye.
Ikibazo nyamukuru kijyanye n'uburyo n'ubuzima bwabo bashitse imfu ngo rwabemerewe guhabwa amezi 3 ya mbere barazironswa neza muri iki gihe.
Yego cyane, urakoze kubaza icyo kibazo. Nk'uko bisanzwe tubitegeje mu mateka y'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR rya kira impunzi, iyo bashyitse baraheza bagahabwa ibyemezo bigiye batunganya amezi 3 kandi biko birakorwa neza, bakaba bahabwa udufaranga mbere dukeya. Hanyuma hejuru y'ibyo reka nabyereza amaboko ibi kwiyagerageza abamaze kuza batagira icyo bashyitse, nk'uko nakubwiye ko ari ibihumbi byinshi cyangwa ibibazo byari ibihumbi 1,300,000 byamaze gushika. Leta iragerageza gutanga ifungurwa mu bigo byose bishoboka ku batabifite. Hanyuma igihambaye kitunezera kandi ni uko kubahunze n'icyuba mukuru y'igihugu yafashe ngo yuko atamuhe yo kwihagira itongo ry'uwundi cyangwa amatungo yiwe, mu kuvuga byose byaracungereye iyo baje bashikira mu bwabo kandi nta kibazo. Niba afite ikibazo cy'uwaravuga ati inzu yanjye yarashaje yarabomotse, twari twiteguye gushikira nganji bitegeza kumufasha, twamufasha gushaka iyo nzu ye hanyuma ubuzima bwe bukabandanya neza.
Ni ukuvuga ko muri iki gihe nta bibazo bihari, nta kibazo na kimwe nyamukuru muriko murahura nacyo mu gutahukana canke kukwakira izo mpunzi mwoba muriko murahangana nacyo.
twebwe ibi wacu nta kibazo dufise nubwo ntibigeze neza ariko kandi gusa hashobora gushobora umuntu cyangwa ushobora gusanga afite ikibazo ubona we niba arashobora gusanga agenda ugasanga ku mutwe yacu dandagiye nyine kuri icyo gihe yari nk'ubuzi mugarutse ko yari yabyikoreye nyine ariko nagomba kuvuga yuko twe nta bibazo tuhafise ahubwo ibibazo ni ibyo nk'uko mwaduhushe mwabivuze mwebwe nyine aho hakurya batangiye guhungabanya abarundi bene wacu ariko bitegura guhunga bagatanga n'ibirwanisho aho twe hari ikibazo ahubwo ariko natwe twakwakira bene wacu n'uyu muryango uruguruye ubundi bwategura kwakira abana babo kandi atangora
icyo kibazo turakigaruka ko mu kanya kari imbere n'ibindi bibazo byerekeye izindi mpunzi ziri mu yandi makami mu bihugu bibanyi ariko reka duha karyo n'abanywanyi biradishwe ijya Amerika nabo nyene bashikirize ibibazo n'ivyumviro duhere kuwitwa Joel. Joel wiriwe neza?
Mire neza.
Muraho urakomeye?
Ndakomeye cyane.
Duhamagaye uri heje wewe?
I Kigali mu Rwanda.
Kibazo cyangwa icyumviro?
Nagira mbaze umutumire. Amahoro ushinga nahe terasi.
Alo, mushinga nahe terasi, muratwumva?
Nagira mu
bazi mu kigo mu cyateje kuri wanyu yaka nani kamara mu kigo
nagira mu bazi ko ego turabyunga yuko impunzi bazakira bakazakira neza ako bya ariko bize batamira nabo muri haseri kumva icyo batagikanya ariko nazereka mu bazi mega cyo sakubaza kijyanye n'ibiganisho byo mu ntuze zafatiwe mu nkambi murateganya iki kuba murungitse hari ibiganisho byafatiwe mu nkambi byafashwe kandi bikaba byafatiwe mu nkambi rimwe abarundi bikaba bitegekanywa ko ari abarundi babifatanywe mukaba mukomeje kwakira impunzi nta kintu bibabwiye nta bwoba bibateye mbe muzokomeza kuzakira cyangwa muzohagarika bizogenda gutya icyo ngicyo nagira mubaze kumva ibindi ntacyo baraza kubaza abandi.
Urakoze cyane Joel. Reka tubandanye twakire Habi. Habi wiriwe neza, uratwumva?
Ego ndabumva mwiriwe neza.
Amahoro, muduhamagaye muri he?
Bo ndabahamagaye ndi Juba South Sudan, aho bita mu gisagara cya Juba. Ega,
ni byiza cyane kuba mutega amatwi radijwi rya Amerika iyo hose Juba. Ikibazo cyangwa icyumviro?
Si kibazo cyangwa se navuga ko ari nk'intererano, usibye ko nashaka munyibutse ku izina tumire mwashoboye kuba mwatumira sinamubise neza.
Mushinga ntahe Terence Ntahiraje mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu.
Ego ndabanje guhereza mwiriwe umutumire umushikiranganji Terence, nagize mwiriwe Nyahugire Imana.
Nanjye ndakora mu kije mugenzi akazi nakaba ariko sinakumvise ngamo kansubiriramwo.
Navuze ko nitwa Richard Habiyeremye nkaba ntuye muri Sudani ya Majepfo aho Juba Town.
Ego komeza.
Murakoze cyane.
Muri rusange yari nk'intererano cyangwa se nongera ndabatera amashugwe ku ntambwe mugeze ko yo kuba nko kwitaho gutahukana impunzi z'abarundi bari mu bihugu bitandukanye. Nongera nsaba yuko kumbure mwogira ishaka ridasanzwe ryo gukurikirana mu bihugu biba biri mu biyaga bigari, kuko usanga harimo nk'ibihugu birimo Abarundi ariko ugasanga nta ma embassy yabo y'igihugu cy'u Burundi arimo, na cyane cyane ugasanga yaba Abarundi batuye mu byo bihugu barahura n'ingorane ariko ugasanga bivanye n'ibihugu barimo ata embassy, ugasanga n'ikibazo bigaruka ku izina ry'u Burundi.
Rero
hakaba kumure ego hakaba kumbure twasaba ko nizo mpunzi tumva zavuye mu gihugu cya Tanzania, kuko hari nizo twumvise ziba mu gihugu cya Congo, ariko twatuke tumenyereye muri gahunda ya UNHCR yuko kera bahora batahura impunzi bakazubakira bakabahereza n'uburyo bushobora kuba bwobafasha. Ati twarumvise ko mu Burundi hari igihugu cy'ubutunzi mu gihugu, sinzi ko bivanye na kera ingene mwari musanzwe mwakira impunzi yuko umugambi ari wa wundi nyene mwakomeje. Ati muratekanye iki mu gihe twumva ko murira mugihe ngo muvuga ko hari ikibazo cy'inzara n'ubukene ubu naho mukaba mufise umugambi wo gutahukana impunzi ziri mu bihugu bibanyi ati murateganya gukora iki bivanye n'uburyo bwiza impunzi zofashije impunzi kandi muvuga ko igihugu gikenye kiri mu bukene
urakoze cyane Richard reka tubandanye twakire n'abandi banywanyi biradijwe ijya America twakire Prosper wiriwe neza Prosper Allo,
Prosper. Radio Ijir de America.
Turakumva.
Ngomba kuvuga ko leta ya Burundi igomba gukora ibintu byose. Kubera ko izo mpunzi ziri mu France mu Burundi. Ariko leta ya Tanzania igomba kuvuga ko leta ya Tanzania igomba kufasha izo mpunzi gusubiri wabo ariko na leta y'u Burundi igomba gukora ikintu cyose ibintu byose kubera ko abo izo mpunzi zishaka kugenda mu gihugu cyabo zifite umutekano na nta kibazo
Prosper duhamagaye urihe Hello Prosper.
Ndabahamagara nyiri muri Goma. Goma ni Goma mu burasirazuba bya DRC. Mu gihugu cy'ishingira demokrasi cya Congo.
Muratwumva neza hiyo.
Hano tabwo tuvumvaga hano. Wenda mugomba kuintransa maimetere hano Goma kubera ko abantu benshi cyane bashaka kuva amakuru yanyu ariko tumvaga tu amakuru ya PDC ya uza miryango
utwumvira kuri internet cyane
kuri internet kuri Facebook ndabakurikiraga instakibazi
turagushimiye cyane gose Prosper kuba nawahamagaye ugashikiza icyumviro nawe ugagerageza kugutabariza barundi bari impunzi muri ako karere urakoze cyane Urakoze mwese.
Namwe murakoze Radio Ijwi. Namwe murakoze Radio Ijwi d'America. Nanje ndifuza kuba umwe mu banyamakuru ba radio ya Yohano muri Goma. Burasirazuba bya Congo.
Ego barakogumye ku murongo kumbure twumve uko twokorana mu minsi iri imbere. Urakoze cyane Prosper. Katubandanye kiganiro mushinga nahe ntahiraja. Tuhereye ku bibazo bya Joel na Richard na Prosper. Joel yavuze ko kubijanye n'ibigwanisho urumva abasigaye muri iki gihe muri Tanzania barahura n'ibibazo by'umutekano aho amakuru avuga yuko hari ibigwanisho biruka gufatwayo mwebwe amakuru mufise yerekeye ico kibazo nayahe byifashe gute muri iki gihe ku barundi bari muri Tanzania
Murakoze cyane nagomba gushimira abatumire batandukanye babagiye bagatana bo n'intero uwo ndabwo gushimira Joel ari hariya ikigali mu gihugu cy'u Rwanda yavuze ati mbega ko twumva hari ibigwanisho byatuma kandi y'impunzi hari Tanzania ati ntabwo bamufise muzobakira dufe cyane ntibuca mureka byifashe gute nagomba mbere ko batwumvira ko mwabikurikiranye nibyo yaraciye iminsi iri munsi y'indwi hafashwe ibigwanisho bishika mbere mirongo ine n'ibiri mu kambi y'induta hariya mu gihugu cya Tanzania igeze ahantu hatandukanye hashika hatatu nk'uko babikurikiranye ibi byarafashwe kandi yari abifatanya n'abanyene barafashwe aha mbere agomba kongera ko gushimira leta ya Tanzania n'igipolisi cyayo kuko babifashemo neza gufata ibyo bigwanisho bagafata n'abo bantu atamaraso afesetse kandi nibyo ariko batwumva yuko hari ikiringo cy'ukwezi hafashwe abandi bantu 11 ariko babiri barashoboye kubafata 9 barafatwa bariko bagirisha ndetse amanama muri iyo kandi nyine bavuga abantu ngo ntibatahuke ibyo twebwe rero ni guca intege ibyo biza kwemeza ko twaba dusemerera tuvuga tuti muri ariko bakwijyana reka twageze kugira ikiganiro ndababwira impunzi uko by'imbuto bica by'amakande harimo koko abantu b'impunzi abavuze kubera ubwoba abahinze n'abanye politiki ariko harimo n'abandi batwitse bavuye mu bushoko ibyaha bakoze harimo n'abandi bafite umugambi bafatikanije n'abagombye gucengeza ubutegetsi ku igereke ya 13 rusama 25 abo rero nabo kuko natwizira twavuze tuti bafite ibigwanisho bibafata abaduherutse bacira urubanza ubu bagomba bagerageza kugira ngo ubaze ko biriya nabi impunzi zacu babitse n'ibigwanisho rero ntabwo badufise nikamuri ako twashimo kuri kwamenye kayi nitandukanye impunzi nitandukanye nabagwayi ibyo bitari force negative muri aka karere ariko twabisaba tuki bene wacu niyatahuka aho niba dakobye hingugu umuntu wese ari muri ayo makambi yifuza gutahuka muri icyo Burundi yifuza kuza kumva cyane no mutekano gucaho gufata ingingo byihuta kugira ngo aze na cyane cyane niba twarangiza uwo mwaka twakije 2012 twitegure kugira programa cyangwa undi muntu wihumbira 18 dukanye nta shire kugira ngo abo bandi bose babyifuza bashobore gutaha ibyo rero iki kintu kandi gishaka
mwoba muri ko
yego bagatahuka hanyuma bakaza kandi twitegure
kuri icyo kibazo nyene mwoba muri ko murakorana na leta ya Tanzania kugira ngo mumenye abo nyene muvuze yuko boba ari abagizi ba nabi bitwaje ibigwanisho muvuganye ibikorwa byo kugira ngo bafatwe cyanke umutekano ugaruke neza abanyagihugu impunzi ziriyo zitekane zishobore kugira gahengwe n'inkike muri kigi
ego cyane niyo rero cyo kuvuga n'uko kuri ko ari hafi ukwezi hasashwe abashitse 9 hanyuma ubu nabari abo bujya bayitonga abantu bibanisho ije rero namatohoza ari nibanga ariko rakogwa n'ibyo by'igihugu cy'u Tanzania kugira ngo ku radio ariko igihambaye nuko ibi bisheretse ipishuka
ikibazo cya rishakerekeye murantunga kibazo cerekeye ubukene igihugu cyuko kiracamwo izo mpunzi ubuzima bwawe bizogenda gute yarafise amakenga yuko hari ubukene bwinshi mu gihugu kandi bishobora kugora abo bariko baratanga
murakoze cyane bishari n'ibyo hari ya mbere hari yari nimenga yari buze ari muri Afghanistan yepfo yadukeje ubwa mbere ku mugambi mwiza cyangwa se Burundi ku mugambi mwiza iri kwira ko kwakira abandi bene wacu ariko atangira n'impungwe ati yene kumenga hari ubukene n'abana n'abana cyangwa twumva yuko mu karere ka Afrika y'ubusoko si mu Burundi gusa hatuba hari ibibazo by'ubukene nyuma aka karere kubera ihindagurika ry'ibyagiye biraba mwese murabizi hari bice bimwe hariya mu Uganda haba mu Rwanda haba muri Tanzania hari haraca uruzuba hari naho hakagwa imvura mu buryo budasanzwe ikono n'imirima iyo zaradushikiye twese ariko twebwe turagerageza ariko nabwo mandemeshe bishaje ndangira yuko ibi by'ubukene byatanguye mbere muri cyane mu bukene twumva igihe cyose cyateye ku isi yose nagira ngo mbere yibutse ariko twumva nyuma y'inarinde mu kiganiro nk'iki yuko ubushobozi bwo hasere byagabanye gifungurwa ku isi yose iza no muri Tanzania ibyo bahanga byagabanye kugerwa 50% natwe turafite amakambi y'impunzi ashikane ngaha y'abanyekongo bene wacu bahungiye iwacu naho nyine yaragabanije kugerwa 20% hariho bavuga hariya muri za Chad yaragabanije kugerwa 80% urumva nuko ni umukene ku isi muri rusange ariko rero twebwe ko Imana yaduhereje kuba isi mera Imana yaduhereje ikihe cyiza harimo tugakora nta ngorane kandi n'ubu gushika ubu abarundi tugira hano barafungwa bajya yaciye avuga ati leta kandi n'igishaka niyo ngene mu karere ka Afrika y'ubutseruko bihugu birimo yo kuvuga amambasade yayo nagenda ko leta y'u Burundi yafite ambasade muri Kongo tuzaza demokrasia Kongo yafite ambasade mu Rwanda yafite ambasade muri Tanzania no mu Buganda numvise ko ari mu Sudani y'Epfo nayo iherutse kwinjira mu muryango wa Afrika y'ubuseruko kwifuza cyangwa abarundi baba ari hariya twacumbise tuzagushyikiriza leta igihe leta yiziga cyane birakenewe ko iyo ambasade mu Sudani y'Epfo yafungurwa nayo nyene kiba ari byiza kandi tunezera turifuza ko karere ka hariya ko intambara nazo zohera uwaje kwinjira mu muryango bamaze gusaba kujya mu bikorwa kaburezi tukiyeze ko bamaze kwemererwa hanyuma rero turibaza ko tumaze kuba byiza twizera ko tushyize ikibazo mu gihe tanye uburyo iyo ubonye ko bikwiye ko yaje abarundi bariyo n'abandi n'ibyemezo dufitaniye ko iyo kuvugurwa iyo ambasade twizera ko muri icyo gihe baragomba ndamuhumurije
ikibazo cyo
hanyuma
Prosper we yavuze ko Tanzania n'u Burundi byofasha izo mpunzi muri make nibaza ko ivyo Prosper yashikirije ari ivyo murimo muri iki gihe kugira ngo mufashe izo mpunzi gutahuka tubandanye twakire n'uwitwa Innocent wirewe neza Allo Innocent
ndawumva
Mahoro
Mahoro
nataka
mbazo umutumire ugurete undi yakorana neza na Tanzania none baba baramenya yindi rwanise bizana ngira ngo byindire ku butaka bwa Tanzania ama ikindi natuno hanura ube ne wafimunzi wari muri Tanzania ko buta ngira yayonekana neza ko leta y'u Burundi kari ra busemangira n'amahanga aha yarabibona ibyo bintu bo bihagarika byo kwimvira kuma oza kugirumba igihugu cy'u Burundi batatu yagira mbona ko buta hama leta y'u Burundi nayibanda gitoza abantu basikana ibigwanisho kugira ngo bamenyekane bibaye ngo umwana w'abantu warungike mu gihugu cy'u Burundi bafata mitiyo nk'abaze gutirwa imanza mu Burundi
murakoze cyane Innocent tubandanye twakire bienvenue amahoro neza
amahoro cyane
murakomeye
ego turitegemza mu Burundi bujumbura n'amahoro.
Nziza cyane kibazo cyangwa icyumviro.
Ndafite ikibazo kandi ase n'icyumviro. Ubwa mbere ariko arasigura uwo mutumire asigura ibijyana n'igituma nk'umuri igihugu gifite ubukene kandi bijyanye n'uruzuba. Icyo ni kimwe muri ibyo ariko ndakeka yuko na politiki, sindi umuhinga muri politiki mpuzamahanga ijyanye n'ubutunzi, ariko bivanye n'uko ibihugu bikuru biteye imbere cyane ku isi nabyo ne byagiye birahura n'ibibazo muri politiki zabo, arivyo byahura nk'umure bitanga amafaranga menshi mu mashyirahamwe asanzwe afasha ibihugu bito bito, nabyo ne byaragize ingaruka. Sindi je rero ku kindi kivijyanye n'impunzi zo muri Tanzania z'abarundi zafatanwe ibigwanisho, n'ukuri birababaje yabate cyane, ariko icyo nosaba leta y'u Burundi agumara abarundi bene wacu barakwiye kuraba indinganizo ikwiriye bakavyumvikanamo n'igihugu cya Tanzania, wanagomba bakabacira n'inkoni ngufi. Nkumbure je icyo nico ntiyeka yuko ho bahari abanyepolitike cyangwa abandi bantu b'inkozi z'ikibi baciye babafatira mu magogo barimo bashaka kubatuma mu bidashoboka bakaza kubaha ibigwanisho. Ibyo rero ari impunzi rikiranyumva by'ukuri nimba ari impunzi nyayo iyo tumitahi wabo kuki wabo uko hari kose abaswahili baravuga abavuga igiswahili bavuga ngo nyumbani ni nyumbani hata kama ni chini ya muti. Uko tumeze kose fort mugore biwanyi kuko nibagumiyo urabona ko bari kubajana mu nzira yindi ndi byo tuma ibazanira ingorane. Hari bene wacu bigeze kugira iyo ngorane muri Kongo baje mu bya politike ari impunzi byarabazaniye muri kizindende. Ikindi no bahanura nuko boshiramo ingufu nka leta abantu nabayo ikabatanga, hama ni naho yoba ibakinje n'izo ngorane zindi z'uko bahura n'ibyabo. Uko bafatwa mu gihugu kitari icyo wabo siko bafatwa n'igihugu cy'iwabo cy'u Burundi, kuko umubyeyi yakubyaye n'umubyeyi atakubyaye ibaguhana kimwe yuguye mu ikosa. Je ni cyo cyumviro nari mfise, ariko ndamubaze rero indinganizo baba bafise kugira batahukane impunzi neza cyanke bazirinde ibyo byago bariko bahwana nabyo mu kama kandi impunzi barimo. Hari abavuga ko bashonje, hari abavuga ko uko bataronka imiti, hari abavuga ibyago byinshi bitandukanye bari bafise. None nk'umutumire mwatuzaniye abivuga ko iki kuri ibyo leta y'u Burundi yiteguriye kubafasha gute?
Murakoze cyane, bienvenue.
Namwe murakoze.
Twakire na Egide mbere ko mutumire yabishura mwese. Egide wiriwe neza. Allo Egide, duzijwi?
Nagira mbere cyumvira.
Ariko duzijwi tukumve neza.
Nagira mvuge kuri iki? Nabona yuko ariko barabaho.
Ariko uri kure cyane Egide. Egera telefone neza.
Ariko turabona yuko ariko barabahungura. Kandi kabisa ubiravye mu kibano uko bimeze, hariho abaturubika bakavuga ngo nebe bari bahunze iki ko baje badusangiye, no ugacisanga samajambo meza yuko go yishimira.
Mu kibano uramaja hegaji de aho bishobora kuba bikubira
jewe ndi mu giteranye. No ikindi nacyo rufasha tubona yuko mbega ko bavuga ko ngo hariho imiryango 23 yoba yarazanywe, hanyuma igeze aho babakoraniriza ikacitoroka aho bari bari bagasubirayo. Mutubarize uwo mutumire yuko ayo makuru yoba ariyo wabasigiye kubera iki.
Ibyo byaba byabaye hegajide kugira tumenye neza
aho babishyize mu cyankozo iyo miryango ngo 23 yoba yarasubiyeyo.
Aho hari ryari
abo bari bahunguye arabaza
mu kwezi guheze?
Mutubaze yuko babije iyo nkuru yoba ariyo cyangwa ko bisabuze yuko ngo bace basubiraye. Ega niba barasubiye basubiye kubera bumva yuko umutekano wabo ukwiye cyangwa yuko nibyo bagize bitarahera.
Murakoze cyane Egide. Murakoze mwese mubajije ibibazo n'ibyiyumviro. Duhere ku kibazo cya Innocent. Mushinga nahiraja kibazo cya Innocent. Bienvenue na Egide, ndaza kugerageza kwibutsa bimwe mu byo baba babajije. Ijambo ni kwa
Innocent yavuga ati arafatwa ibyo bigwanisho
ati bivahe
ubundi bazize nshadabuye. ati dusaba yuko abo barundi n'abarundi yuko baheza barundi bakafata ndakufara ubundi umubyeyi wabo ati kandi twoba bashira inkoni ingufi niba niye tumenyere ko yabonye ikibazo cyiyo
bienvenue niwe yavuze yuko umuntu yobacira inkoni ingufi ariko basara nabo nyine
nagwambiye inasa yuko cyangwa byavuye hehe ariko twatwumvise yuko nkuko twoma tuyashikiriza hariho akabiti k'abarundi karimo abasirikare n'abapolisi n'abanyapolitiki n'abanyamuryango bamaze gutsimbagaza ubutegetsi bakoresheje abanyamashyirahamwe amwe amwe bari bataye umurongo bari baratoye bajya muri ya migomo ya covid nyinshi cyane ntabwo mugarukaho abo rero hari abafashwe bamaze baraciwe mugabo hari n'abashyize ubutungane abo nabo ibintu byababitse niba rero usanga bariko baragerageza guhenda abo bantu ari nabo babwira ngo nimuhunge babwira abantu ngo tubate mu matora ariko bakayajyamo iyo byavuye hose ahandi nabo baba bifuza gushika ku butegetsi bakoresheje ingufu cyangwa bakoresheje amaraso ibyo nabyo mu bihugu byarutse demokarasi bikaba bitakibaho nuko rero kuri ko biragerageza reka amatohoza abandanye n'ababibaha ndetse bagatinda baca bamenyekana hanyuma leta y'u Burundi hakazaho amasezerano bibaye neza bagafata ngo abafungwa baha leta y'u Burundi bakayibashyira urubanza ni ngombwa ariko iyo umuntu nyine ashinga ati ngombwa ashyira urubanza ngaha yose amategeko arafite nyine abivuga agenga ibyaha byakozwe bikamuha byahawe se birahari bigeza bikurikizwe hisunzwe amategeko ariko ngombwa yuko aha bakoze mu cyaha kimaze cyane ngendeye nawe ati yavuga ati ntibitere ubukene twambuze ibintu bitagiye hariho n'ibindi byagaye mu bindi bihugu bitari bikeneye kumusigura ka neza cyane ariko aravuga ati yabazaje kubona hariho bene wacu bafite indwanisho ati iyo bashyira inkoni ngufi kuko n'abarundi nk'abandi ati kandi impunzi nizitahe niba twavuze kuvuga ati iwanyu naho bari munsi y'igice bigize mu bishwari niho bari iwanyu nane naho nunganiye mu mezi ntabaha konka nyina warwaye amahere none rero twebwe ikintu twerekanye iki bigenda gute leta bakera ni kajya kama leta yateye ngira ngo nabasiguye neza yuko gushika igihe cya 15 nyandagaro uyu mwaka wo kuri 18 hari hamaze gutaha abantu 1,308 n'abantu 536 atashe rubanda ku bazana cyangwa undi muntu abo bari mu gihugu ni ikimenyetso cyiza cyane aba ariko bambaye kuza bafashijwe aho bagiye rero inama ya salama rwanda 1,380 aba nabo bari bateranije urumva yuko gushika iyi saa tuvugana hamaze gutahuka bangana 1,171 n'amajyana 1,600 ikiye dukurije aba bantu bababera akarorero ibihumbi byose biri mu gihugu ntagera ngo cyakumwe cyangwa uyu afite ikibazo kumbure cy'ubukene yasanga asanganywe cyangwa ibyidadaje ariko muri rusange ntegereje ko twatumye bimeze neza twebwe rero nta wundi muti ahubwo ni iyiyandikisha tuzi urundi rutonde rwo mu 2018 iratahuke yitandukanye niyo mu bihugu by'ibindi yaje kuba afite igihugu cyacu hanyuma urazi yuko sentire cy'iki isoko bwira leta nayo yuko yakora imaze kubona ko yuko bw'umugambi kandi hari abafashe maze bivuga iyo byaguye n'abariko bayibaha imigambi yashishe kandi kwiyaga kwiga tuyigira neza kuko akajagari muri aka karere ibyo bitari fose negative itegereza guhagarara nagira ngo twasubiza kandi aba bantu ibihumbi byose babi mu bihugu byose no muri Kongo hari ababwiye n'amahama haraje abashyika amajyana atatu bafise amafaranga yo mu kambi yerekana mugabo baje batorotse gusa leta y'u Rwanda ikwiye guborohereza naho nyine bifuza gutaha baze batahuke igihugu cy'abavukiye barajya kuza batorotse bari mu ngorane harimo muri ibyo bihumbi abashyika 300 mugabo batoroka mu gihe bakaza batorotse urumva ko ari ikibazo bitaboroheye kugira ngo bashaka gutaha iwabo
kuri icyo kibazo nyine mushinga nahe nahiraja kuri icyo kibazo nyine nk'icyo Bienvenue ariko aravuga ku bandi bari muri ako karere abandi bamwe bashobora kuba babaza bati ni kuki hari hakigoro kadasanzwe kibonekeza ko kariko karagirwa gutahukana abarundi bari muri Tanzania mu Rwanda cyangwa muri Congo kasana katariko karakogwa iwo mugwinya butatu wo ntiwokogwa ku Rwanda cyangwa kuri Congo byifashe gute kugira ngo nabo nyine
batahe ku kibazo cya Tanzania bijya kugira ngo abantu batahukane byifuza amategeko hari icyo bita kuri cyo kitabuke imigwinya butatu ni ukuvuga harimo ugushaka ku gihugu cyo kimwe abe n'ibihugu bahunze ugushaka igihugu cyabahaye ubuhungiro n'ugushaka kwa hashe ugushaka ko Burundi rero twabitangaje kuva kera kuri ibyo bihugu byose ugushaka kwa hashe kurahaye dusaba rero leta y'u Rwanda nayo ni igihugu ushaka iri kure uyifuza wese atahe niho hasigaye ikibazo muri Kongo nta kibazo mbere yuko no kwigenekerezo ya 2018 twakiriye igihumbi cy'abantu bavuye i Rusena ariko yatahuka hari n'abaguma bazimwe yijanye kandi ngo biratumwe iyo rishati ya kwiyandikisha baratahukana kandi azisika bakira kandi kabafasha atangorane akira gahaze rero nakwabene wacu aho hakuye mu Rwanda urumva rero ibyamushigaye naho twaramaze kubishaba twaramaze gutera kamo n'ubu nyene nahashe biteguriye kwakira wari wose baratoroza bakakirwa bagafatwa nk'abandi bagatunganizwa atangorane.
Impamvu none kuri mwebwe ni izihe, inzitizi ni izihe iyo bavuze iyo mubashikirije yuko mwipfuza gufasha abarundi bari mu makambi mu Rwanda inyishumuro nka niyi ni izihe impamvu?
Eh murakoze cyane wazi ko hari ikibazo baye hagati y'ubundi mu Rwanda reka ndabigaruke kubashe. Hari uwavuze ati none ababantu y'abantu yuko butarahindize neza ni mwibuke namwe abahenze bakigishwa muri azi yuko hariho amashyirahamwe yasohoye raporo ku mpunzi ziri imahama mu Rwanda. Ayo mashyirahamwe aremeza yuko hari abariko barigishwa ibyo kujyana ku bintu by'ibijyana ibyo byaremeje ku mugaragaro kandi amaraporo yaratanze niyo kimenyamenya umugwi wa mbere wavuye mu Rwanda utera ikawa imishito Miss Brahimi hanyuma ingwano nta rinda yamaze kuko ingabo z'u Burundi nirurangiranwa ku isi bakwiye ni kuvuga igitomborokeje bigateye igihugu ingwano ishobora kumara inyuma niko byagenje urundi byarakase icyo binjira mu cyitoro warebye mu Rwanda n'abanyenzi cyakenge gute harabaye ingwano yarakubitswe kuko wakije umuriro umuye ubirifa n'ubundi byibaretsaho hariho n'abandi bavuyeyo baza gutera amakarambi inkozi ni zirafatwa bayerekane ku binyamakuru yuko hari mu bihugu byo mu Rwanda mwarabyemeye kwemesha amakuru n'ubuzima yitwe abantu barabyivuze ibyo ofisi ibyo leta yaramaze kubyegeranya yabishikirije ababijejeje kwemesha bayivuga ko murumva rero hariho amakosa yakoze nubwo tuvuga ati kandi niko tuganira ntangorane kuko nujya umubanyi niwe muryango kwebwe abantu mu Burundi n'ubwo badarwanda ntacyo bapfa kuko bamwe bose basanze ibiganiro myiza asanga kandi kimwe gahiye n'ubwo twifuza yuko tugenda mucyo tugasaba rero indongozi y'igihugu cy'u Rwanda ko byakwikemura kugira ngo byemere ibyo tubiganire byabaye kugira ngo bihere hanyuma tuganire mu mahoro maze bene wacu batahuke abagendera aho bashaka kuko nk'uko muri Afurika y'Epfo umuntu ashobora kuza kuba ashaka abishyize atangorane.
Tubandanyije ku kibazo cya Egide cerekeye imiryango 23 avuga yuko yoba yarasubira inyuma ico hari makuru mu FSC ko kuri ico kibazo.
Eh murakoze cyane ni kibazo nagiye ngishaka kivuga kana cyo nyende. Jewe nagiye bakuko nashoboye gukora mu kindi cy'imyaka 23 gice mu gihe cy'ibintu bitakani muzi amakosarera amanyanga hari n'ibindi byinshi. Hari ikizero bita makanati. Ngira ngira bakaba twumbirira. Icyo kintu bakana kandi gishimo umukino n'abantu b'impunzi bakaba n'ibimebwe abo bantu bayiyandikisha bagataha bagahabwa ifashanyo iyo yagiye kuyakira mwaje kwatamunga ubufato ibidahizwe imana ishimwe ntiyo bari benshi iyi yawe yavuze ntabyo nzi mugabo uvuze ni usaba ko nzi ibyo bikunda kubaho kwiyamira bamwe ariko atari benshi n'abantu b'ibimebwe badashaka gukora kandi icyo kizere mu maboko yacu niwe nabo akongera agasubirayo kubangara hundi bakamwandika hagera ko asira kwandika aho ngo kano gatashe nabigiza kamiyero ni nabo yo nabantu bibine hari mu busumi n'ubeshi kandi ni ibintu bitefeme icyo gihe niyo ko twize gufata batari yake hari mu mwaka yaheze emazi yuko hari harahundi barundi benshi haratanguka mu mishika mu 2013 abarege ibihumbi 530 bavuye Tanzania he bari mu makambi yabishimo bya ntuna katumba mwese murabizi hari abarege ibihumbi 630 bahawe mu gihugu cya Tanzania ubu ibyo barege ibihumbi 200 babaye n'abandi benshi bari hanze ibyo turabizi rero ubu twabona twavuye akanobe kuko ubu bifatwa nk'umwana w'amategeko ukigute ubu ugenda bivuge bose bumva hariho ubuhinga bushasha no gusuzuma bwazahunguka bwa bundi bita biometrike ya kushema kiganza imashini nyabwonko igafotora ikiganza cyawe n'ibiri bikuranga ubu uzogaruka naho yose agasagira na bindi karuhagaruka cyatuma kigasanga arimo cyagikumbe cyiza twe twese yuko amategeko akurikizwa shikare tabaye umusumo aha ndavunye akabeho wowe wabikora kugira ngo ntanasize kubikora polisi yavuze birashobora kuba byarabaye nta raporo dufise mugabo simbakana kuko ndabizi ko ingeso ze n'ibyo ku bantu babo bitubamuye bamwe
murakoze cyane reka tubandanye ku murongo twakire na Thomas. Thomas wiriwe neza urahora komene duzi ijwi ikibazo cyangwa icyumviye
ye ikibazo ni kimwe gusa ahanini ndiko ndabaza kubera iki bavuga ko abantu bahunguka ariko mu minsi mike yumva hari abandi basubira guhunga bo bahunga iki hari ingorane nyabati ikindi kibazo ni kubera iki mu Rwanda ataba ariko baravayo n'abavayo bavayo batorotse bo bahabuze iki kugira nka leta y'u Burundi igende ivugane na leta y'u Rwanda kugira bashobore gutahuka mu gihe abene b'u Burundi dushaka abene wacu ko batahuka mu gihugu kibazo cy'abanyeshuri ari cyo murakoze
urakoze cyane ibibazo byawe yagize icyo bivuze ko ariko kumbura rongera ko kandi Jonas uratwumva nawe
yego ndabumva
mahoro neza ikibazo cyangwa icyumviro
ni cyumviro ko ngira aba barimo nakabazo nashaka nkuko sanerekeza kumutumire ko twumva rimwe na rimwe impunzi ari gusanga zitahutse mu gasanga barimo baridoga bivanye n'uburyo baronkejwe muzoba amazi rya minsi ya mbere bamaze gushika mu gihugu bategekanye iki kugira ngo nkumbure iyo midogo igabanuke bashitse babahe nyene twankenerwa dushobora kubamaza iminsi atangorane kubona ko batabarasa n'abaramenyera gahoro gahoro urakoze
urakoze cyane Jonas seka twakire na Democrate wiriwe Democrate mahoro neza
mahoro nagomba ikibazo cya mbere ndacerekeze kuri uwo mwunganizi w'umushikiranganji none ko impunzi zatahutse mu ntara za Ruyigi ko bari barazemereye imbuto bushobatera kumutasura ko numva muri iyo minsi yeze afite imyidogo yuko bataba baraziwahasi ese baba baraziwahasi ikindi kibazo nagomba se n'ubaza uwo mushikiranganji kihutirwa se gutahukana impunzi ahubwo ko kwihutira ibihutire kuganira n'abanyepolitiki abanyepolitiki akaribo babanza gutahuka impunzi zigatahuka mu nyuma mu gihe umutekano wo bukwiye hasigaye nagomba cantera kamo ishyirahamwe mutima kongoni na hasi kudokaza umutekano nizo kandi by'impunzi kugira ibirwanisho twumva bitogwa mu makambi nibyo ugirira ingaruka mbi impunzi nkuko byabaye ikamanyura ngaho muri Congo atungera umutekano bawukaze abo baba barayifatanywe nabo bagira amatoho zakwiye bajya baduha inkuru y'imva y'ukuntu ibyo birwanisho byari bigamije asigaye nagomba se n'utera kamo leta y'u Burundi ireke kudadaza kuko impunzi itahuka mu gihe icyatumye wese arafite icyatumye ahunga rero mu gihe icyatumye ahunga abona zitarava mu nzira nta kuntu bashobora gutahuka ha kuko abenshi boshobora gutahuka bigahita ukumva ngo batumyiziga mu nzuzi cyangwa he rero niba abanze baganira leta y'u Burundi reke kudadaza kuko urwaruka k'u Burundi nk'ubu abanyagihugu b'u Burundi bishwe n'inzara ubukene ubushomeri bwugarije igihugu cy'u Burundi ibyo byose bica umwana w'abanyepolitiki batagomba kuganira rero umushikiranganji ndamuteye akamo azagende ahanure kuko burya nubwo baguma badadaza atabagombye guhuri ku butegetsi ntibajye mu biganiro ntabwo bibyoshika kuko batabadaharirane bose ngo bicare ku meza baganire bashyire imbere inyungu za bene gihugu ibyo bintu ntabwo bibyoshika
urakoze cyane Democrate ku kibazo n'icyumviro umushinga nahe ntahiraja duhereye kuri Thomas ibibazo byiwe abaza ati hariho n'abahunga bo bahunga iki ati abo mu Rwanda ni kuki barinda gutoroka kugira ngo batahe ho mu bivuga kwiki
murakoze ku kibazo cya mbere yavuze ati hari abaturasubira inyuma namaze kucishura nibyabibabagomba kuzunguka
ndakeka Thomas bavuga mushinga nawe ntayo iraje ndakeka Thomas we avuga ku kibazo cereke abandi bo babahunga bava mu gihugu
iyo kaya makuru nayo ni nyuma niba adakota mu mwaka kariya afata gukurikirana nta bantu bari kubarahunga u Burundi ahubwo abantu bari kubarahunguka abo navuze ni ba bantu mu bumwe ishobora kugira ngo bifashe ifashanyo ibyo twazibitse hari abishaka bimwe kandi tukabyibonera kandi bafashe neza bagahanwa ati kuki abo mu Rwanda badataha u Rwanda ni igihugu cyikukiye cyigenga gifite politiki yacu u Burundi ni igihugu cyikukiye gifite politiki yacu ubu mu Burundi dufise amakambi y'abakongomani ashikane kandi tubafashe neza nk'ibidoga kandi umurumba nawe tujya twubaka ikambi igira gatanu hariya mu Ruyigi kubera ko babaye benshi bahungiye mu gihugu cy'u Burundi tubona ko hariyo amazi n'umutekano rero tuba dushobora kuzabitegeka amategeko yo mu Rwanda mu gihugu ubona ko imeza yabo ari kwigisha abantu kurasa no kuza gutera hakamara ibibazo by'imigenzi yanjye abo bahinze ubwa mbere mwarabonye baboneye ari imbwa yaboneye ku mugezi ikaba ukayaza n'ikibitoki n'abazi gutera amakadi aha kuri icyo kibazo ntibadakora kishuye kandi yacumvise hanyuma Jonasi ati ntibi zimwe
ziridoga ku mfunga
ashaje ati duhe nasubiramo nonora nibuta yuko ibibazo by'ubukene n'inzara ashize mu Burundi nibyo ku isi yose ifungwa muri kandi cyo hari ifungwa gusumba mu Burundi nagahomera bimwe nibaze bakura amaboko mu Burundi bajye ku kivi aho yatwemeye guherekeza ibyo gutanga ibitabo babivuze ntabwo yabagira imwe hanyuma n'abarundi barakunda barafashanya nta buri bigo bashobora gutera ariko n'abazi n'abandi oya kugira ngo cyo cyose ku bibe n'igihe hateye n'igihe n'ubundi mu kintu nawe ko intaza twateranije isanyo habaye mu cyo tukamagara kwa ko nayo mukino n'ahari atari yakiriye niyo nagomba ndabyeshe yuko ari ku bibe demokrate na wati nirango yabagize byinshi
ye demokrate igifatanye n'ikibazo cha Jonas cerekeye mu rugi aho imbuto zitatanzwe cyo mubanza mukakigira cyo mukivuze ko kubijanye n'impungu
kuvuga ko navuze yuko barafasha nyine ameza atatu hamwe sigaye ishyirahamwe ifawajyane mu guherekeza abo bantu ku mbuto ariko hejuru abarabikwede nyine turahanahana imbuto yo guteragira kugira ngo bigende neza n'inzira nta tafura kimwe ko atanga abantu bihari kandi byose turabiteguriye ikari problema neza hanyuma
yavuze ku bijanye no kugerageza kuganira nabo mutavuga rumwe kugira ngo kibazo cuko haba impunzi kive mu nzira muri rusange
yavuze ngo leta ntiyihutire gutanguka n'impunzi ngo niyihutire kugira ngo politiki umuntu arindiye kuzokira ari umunye politiki aze kumurimira ago ni ukuvuga yuko umuntu wese bijya mu buzima hari abantu akagira porogaramu yiwe umuntu aza kwishyura abanyapolitiki azokira mu buhungiro azagira ingorane kuko bose bariko barazigira si umunyapolitiki ataramifunguza si umunyapolitiki aza kukurimira mu itongo abanyapolitiki nagenda kubwira ibiganiro byarabaye mu Burundi bihuza abarundi bose barabaye ibihumbi cumi na bibiri zaserukiye ku rwego rw'intara abarundi ibihumbi bibiri mirongo ine n'umunani ku mice yose y'igihugu mu makomine zaserukiye n'abarenga ibihumbi mirongo ibiri na bitandatu hariho kandi n'abanyapolitiki batanze intererano zabo baragira amanama menshi barasohora n'inzandiko barungukira n'umuhuza ubu dufite imigambwe mirongo itatu yemekatu ubu ahene yari ayisubiye kujya hano ubu ni mirongo itatu abayirongoye bose bari ino abatayiwe nabo atariwe nari nyangoma umugabo sibede nawe nyine bawusohokera baraha mwarabonye naho tuza kwibuka inshuti ya yo kwikukira nishuje barashize ko ntatemwe rwanda nko rwagasore ubundi mukuru umugabo atayiwe n'ibambo n'ingere wasode ariko ikintu gacye rero simera ko mana ari ngaho ariko arakora aho ni uhendane abo bantu bajya politika rondera nimba rondera bamwe bagomba gutemagaza ubutegetsi zawe ne bari gucungana nagomba kwinyita ya marevolusiyo n'inyashuzi ko atomoye abo ubu baracaromegwa kandi dusaba ibihugu byose byababitse ari nabo bari kubateramana niza abantu bari mu mpunzi babashyiramo ibigwanisho amakuru birahari biramenyekana dusaba ko bafatwa ahubwo bagacibwa urubanza kugira abarundi bacu imbohe babareke batahuke mu gihugu cacu nicyo bagomba kubwira ariko baratwumviriza kandi bigerageza n'intero zitari nke mu Katari bitanze wese baramara ivuga kuri aeroport avuga ati ni ukuri ibintu bimeze neza aranemera ko yari gusura yasozera ibiganiro byiwe mukuri kwa gatandatu baratahutse n'abantu bagira batahe abarongoye imigambi baraje abenshi mu basigaye n'abari muri wa mugi baravuga n'ubutungane abo nabo rero byaje ibyo binyashezi bigira bitomora ni gufatwa no guhanwa nta biganiro kuko nicyo haba ingorane z'amakuru zitari nyinshi mu Burundi kuko bazaga kwita abakuru batabareka bakabahana
reka twakire abandi banywanyi ba nyuma kuko turarangiza ikiganiro
hanyuma ibyaha bigahanwa maze kugira ngo mvugishije mukugaruka
reka twakire abandi banywanyi ba nyuma Emmanuel ku murongo ararindiriye wiriwe neza Emmanuel
mwiriwe
murahura komeye
nayo turashima
masegonda make cyane ikiganiro kigiye kurangira mu kanya ikibazo cyane cyumvira
ofise kibazo nari nkeneye kubaza umutubire umutumire mbo ariho ihangiro bihaye ryo gutahukana impunzi kandi cyo gikorwa ni cyiza abarundi nka bene wacu turagishima cyane tagomba kubabaza yuko ko izo mpunzi uko baziteye akamo zoba zitaba akamo bikwiye nyamba naho zitakitaba bikwiye ni cyahe bariko barakora kugira bashobore kwitaba ako kama bo ikindi nagombe mvuge gabona impunzi iyo zihungutse harige zinshi zihunguka usanga zifise amakenga zimaze gushika mu gihugu ziba zarapfuye ugasanga hariho nk'abikeka mu keza bagashaka kuba barazigirira nabi bazitera ubwoba ugasanga nyine basubiye kugira kagatima ko gusubira guhunga nagombaze yuko zoba zicungere ku mutekano ku buryo yuko atawoza ingo yikike nyuma atangure kuzihungabaniza umutekano.
Murakoze cyane Emmanuel. Reka duhe akanya n'ubundi mugenzi wawe kuko ikiganiro kigiye kurangira. Eric nawe nyine masegonda make ikibazo cyangwa icyumviye.
Jewe sinari mfite ikibazo. Ariko nari mfite ikintu ngomba guterera. Mugabo birajanye nka mwe ngavyo ari ikibazo mu bisanzwe. Kwebwe turi mu gihugu uko tubonikiye ibintu sikabari abari mu buhunge babizumva gute hari we influence politique uko bajya abantu biragaragara neza ko basise abantu basise ibyo bababwira bakabwira ko mu gihugu atameze neza kandi sevre birumvikana iyo utari ahantu bakabwira ati bugira ibintu bimeze uko umenga wubyumva niyo bavyihuse rero icyo shaka kuvuga abantu bari mu buhungiro bari mu nzira zibiri hari abagiye agize ubwoba yitanga indi twari turimo byinshi ariko hariho n'abandi bantu bagiye bazirerema kibajanye kuko opposition ntishobora kugira ingufu nka kitagihe idafise abantu menga bari mu buhungiro kuko abantu bagumye mu gihugu byumvikana ko kumenga ari umutekano njemva mu gisagara cya Bujumbura mu minsi yahera narabona ko hameze n'ubu ndabona ko hameze ubu n'ahantu hagiyendwa kereka imbere mu gihugu hagati icyo mbona abarundi ntibatahuke baze twubake igihugu cyacu kubera ko kuguma turi impunzi uno munsi n'ejo batubwirira kandi dufise ubu turi mu gihe kirima abantu bari bakwiye baza bagataha tukarima tukikora mu bukene turimo kandi ntituzava mu bukene tutarimo ikindi nacyo abanyepolitiki nibareke kutugira kudukimirako kuko bo bafise representere ariko tweho ikwe tuguma tubavikitime y'ibintu rero nagira nsabe umutumire bagerageze bayage hari ibiganiro bavuganye hari kuvugana ukuri bajya abantu baguma mu buhungiro harimo abantu barimwo bafise ibindi byumviro kandi bari korompi jensi rero byemeza
urakoze cyane
abarundi bashaka gutaha batahe twubake igihugu cyacu
urakoze cyane Eric
yego
murakoze cyane murakoze cyane mwese mubajije ibibazo n'ibyiyumviro utwo turaje ku musozi w'ikiganiro mushinga na Etance ntahiraja mu bushikiranganje bw'intwaro y'hagati mu gihugu ibibazo ibyiyumviro vya nyuma Emmanuel yashikije kubijanye nuko leta akamo batera abantu kugira ngo batahe niba ko bakabashimisha barakitabira neza hama wongere duhe nakajambo kanyuma dusozera ikiganiro murakoze cyane
murakoze cyane Emmanuel aravuga ati mbega uko mwabiteguye kugira batahuke ni kubiri yego cyane urazi ibiharuro by'ibihumbi bitatu na magana inani na mirongo ine n'icyo kitugeze ko n'imishi isigaye biramanukanye kwihanga bitomoye noneho mwazi mu cyane ejo bundi yuko ariko yandikisha benshi ibihumbi bitatu ku munsi bo bari bazi yuko igihe kizana tutari mu mwaka tuzaba turangije oya abakiriya cyangwa n'umugambi wo gushyika ibyo bice bya mirongo itatu na rimwe kandi ibihumbi na cumi n'umunani tubandanye mu gihe biba bimikora ni uko rero bimeze nagomba kumuhumuriza kandi niko bimeze hanyuma Eric aravuga cyane ati burya abantu bari kumwe bari gutanu bahunze hari abahunze ubwoba kubera iterabwoba ry'abanyapolitiki ariko kandi hari afite izindi ntumbero narigeze kubisigura ngaha hari abantu bishakira kujya muri za Amerika uwo ni umugwi wa mbere hariho umugwi w'abasuma n'abambuzi bagiye bize baturutse ubuco abo barimo hari n'abandi bagwi barabakoze abanyapolitiki barakwidika ikindi ni bibiri keza abo bari muri bo bikiza mbowa ibyo rero mubimenye ko ari uko bimeze kandi ni bitandukanye intama n'intebe hanyuma ibiganiro bigakwamaho
yavuze
iminsi yose bari ubundi buruguru ibiryango aha mu bindi biganiro birahari birahaba nibaze ufite ikibazo abishikirize kugeza hano bizaba bizashikiriza ibyumviro byazo uburundi bw'amabutege amaboko ku biganiro ku kibazo cyose mubona ikibazo cy'ubuzima bw'igihugu guteza kuba bubanda
amasegonda make
cyane kandi bari bubandanya atangora
amasegonda make cyane ku kibazo cerekeye umutekano wabo bashitse mu gihugu amasegonda make
umutekano wabo leta yacungereye imirimo yabo leta yacungereye amazu yabo ikabucungera abantu gayemu nawe umutekano ni uwa twese kandi twatanze amakuru yuko tuzakira neza tukabafasha tugafashanya kandi bikere tumwe ku bandi bose kandi nabine bahamagariye kuhagararira nabonye ivuze ikintu cyangwa undi muntu giba nayo ni uguha amakuru yanyu ku by'umutekano kugira ngo twese duteraniye umutekano mu gihugu cyacu ndabaremesheje ni wa mahoro leta yacungera ibyabo n'amatorogo yabo ziri kumucungera abana banyu murakoze
murakoze cyane rwose mushinga na etance ntayiraja mu bushikiranganje bw'intwaro iyo hagati mu gihugu ikiganiro cyari muri isanga ndabashimiye mwese mwaterereye kuri mikro y'i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka ndashimiye Fatuma Kalalali Masi ndashimiye na Deya bamfashije mu buhinga bw'ivyuma no kwegeranya kino kiganiro mwese mugire umunsi mwiza mubandanye mwumviriza radio ijwi ya Amerika.